Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Ishuja Amerika lije kushikiliza wigani ya vijaradio mkiruni na mkirwanda. Mwana mse, chutimwese mwudu. Teza matui, wimusi ni kuambere, itarikimu na uyuni ndugu kwezi kuambere, mwaka mbibiri na milongi wili, mwikumu na Frederica Mundikija. Umugambwe uri kutegetse mu Burundi CNDD-FDD warayushikirije umunyapolitiki azo kwitoza ku giti cy'uyu mugambwe mu matora atekanijwe muri uyu mwaka.
Tugiye kubandanya ikivi kuko ntituje kumena umushyike. Hari byinshi byakozwe tuzokwirata mu gihugu tuzoba turiko turasaba abarundi ngo badutore. Ariko hariho n'ibindi bishasha tuzoshikiriza sokorwa nibatwizera nkuko bizeye ifura yacu.
Iyo ni Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri kutegetse CNDD-FDD. Yarai atowe mu kibanza cy'uzohiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora imirije. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye igiciro gishasha cy'ibigori mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'amakuru yerekeye sport mu Burundi no mu Rwanda. Turazigaruka ku kajya kari imbere. Ariko imbere yaho reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutsereza Aloise.
Mwaramutse Frederic turahera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe abashingwa manza ba perezida wa Amerika Donald Trump babandanya kumuburanira ku vyaha yagirijwe kuba yararenze kubiri n'amategeko, igitabo kigiye gusohorwa kuzosohorwa na John Bolton yahoze ari umujenama muri presidansi ya Amerika gishobora kuzobasamburira ivyo biregura. Ikimenyeshamakuru The New York Times cyandikira aha muri Amerika cyatangaje ko uwo yahoze ari umujenama muri presidansi yanditse ko Perezida Trump ubwiwe yamwibwiriye ko yahagaritse imiliyoni 391 z'amadolari z'imfashanyo ya gisirikare yari igenewe Ukraine gushika icyo gihugu gitangaje ko gitanguje amatohoza ku mudemokrate bashobora kuzohiganwa mu matora yo muri uyu mwaka Joe Biden ku vyaha vya ruswa. Icyo kimenyeshamakuru kivuga ko cahawe ayo makuru n'abantu batari bake bamaze kubona ibiri muri icyo gitabo kitarashirwa hamwe. Bolton yavuze ko yiteguye kwitaba nk'icabona mu gihe Sena ya Amerika yotora ikemeza ko ikeneye ibyabona hamwe n'izindi nyandiko. Abashikiriza manza w'umugambwe w'abademokrate bavuga ko bifuza kumwumviriza. Gushika ubu ntaco presidansi ya Amerika iravuga kuri ivyo vyashikirijwe n'ico kimenyeshamakuru The New York Times. Abashingwa manza baburanira Trump kuri uyu munsi wa mbere barinjira ku munsi ugira kabiri wo gushikiriza ivyireguro ku vyagirizwa Trump imbere y'abasenateri ijana. Abashinga amateka b'abademokrate bamwegetse ko ivyaha bibiri byo gukoresha umwanya w'umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite no kubangamira ibikorwa by'inama nshingamateka bemeza ko yarenze kwibwirizwa shingiro akwiye gukurwa ku butegetsi. Muri Amerika kandi umunyamerika yabaye umukinnyi rurangiranwa mu mupira w'amaboko basketball Kobe Bryant yaritavye imana mu isanganya rya kajugujugu mu micungararo y'igisagara cya Los Angeles muri leta ya California ejo ku munsi w'imana. Kobe Bryant yafanye n'abandi bantu munani barimwo umukobwa wiwe w'imyaka 13 igihe iyo ndege ya kajugujugu yagira isanganya mu misozi y'i Calabasas ku birometero 65 uva i Los Angeles. Uwo muhisi yari afise imyaka 41 y'amavuko, yakinye imyaka 20 muri shampiyona ya Amerika ya basketball NBA akinira ekipe Los Angeles Lakers yagira uwa kane mu batsinze ibitsindo vyinshi. Abategetsi mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Amerika bavuga ko gushika ubu abantu batanu bamaze kumenyekana ko banduye umugera wa coronavirus ufise amamuko mu Bushinwa. Bashikiriza ko ico gitigiri gishobora kwiyongera. Umuyobozi w'ikigo cya Amerika gishinzwe kugenzura no gukinga indwara CDC mu mfunyafunyo y'Icyongereza Nancy Messonnier yashikirije jo ku munsi w'Imana ko abantu batanu bawanduriye mu gisagara cya Wuhan mu Bushinwa aho uwo mugera watanguriye. Ikigo CDC kivuga ko kiriko kiratohoza ku bantu ijana bakekwa kuba baranduye muri leta 26 za Amerika.
Washington, ijwi rya Amerika.
Muri Afrika abantu batatu barishwe ejo ku munsi w'Imana igihe ibihumbi by'abanyagihugu bihereza amabarabara basaba itanga imihoho rya perezida wa Gambia Adama Barrow ashaka kongereza ikiringo ku butegetsi. Babaye abambere bishwe kuva imyirekano yo kwiyamiriza Barrow itanguye haraheza amezi. Barrow yemeye mu 2016 kuzova ku butegetsi inyuma y'imyaka itatu azoba ari perezida. Uruhagarara rwatanguye muri Gambia, Barrow avuze ko azoguma ku butegetsi iyindi myaka itanu. Abategetsi b'impande zibiri zirwana muri Libya batangaje ijo ku munsi w'Imana ko habaye gutana mu mitwe igihe inteko zo mu buseruko zariko zegereza mu gisagara cya Misrata kiri mu burengero. Iyo mirwano yabaye haheze amasaha make. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU riteye akamo rivuga ko iyo ntambara ibandanya guca kubiri n'ibihano ku birwanisho byafatiwe impande zibiri zirwana. ONU ivuga ko ibihugu bitari bike itavuze amazina bitavyubahirije. Igurishwa ry'ibirwanisho muri Libya riciye kubiri n'amategeko ibihugu rutura ku isi byemeranije mu nama byagiranye mu gisagara cya Berlin mu Budage mu ndwi iheze. Nayo mu gihugu cya Turukiya abatabara barakuya abacitse ku icumu mu bisambagurike vy'amagorofa yasenyutse inyuma ya Nyamugigima ikomeye yumvikanye muri ico gihugu ku munsi wa gatanu. Abapfuye bakaba bamaze gushika kuri 38. Abantu bashika ku 4,000 bafashijwe n'imashini nibo bariko barafasha kurondera abo babagihema Elazige ni mu buseruko bw'ico gihugu inyuma y'iyo Nyamugigima y'igipimo cya magnitude 6.8.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kutushikiriza. Tubibutse inshuti wese ko muri kamana bandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Aya makuru tuyatanguye mu Burundi aho Evariste Ndayishimiye umuntu kuri mwaka Evariste Ndayishimiye akaba yaremereye aho wasangiye umugambwe kwariteka kubaserukira kandi ko yamaze kuvyitegurira. Inkuru dushikirizwa na Desire Hatuimana ari i Kigali mu Rwanda.
Evariste Ndayishimiye amaze gutorwa ngo azoserukire uwo mugambwe uri ku butegetsi yamenyesheje ko ari iteka Imana imuteye. Yaciye amenyesha aho basangiye umugambwe ko aramutse atowe kugira arongore igihugu atakize umugora. Yamenyesheje ko kiretse ko afise Petero Nkurunziza azomwereka umwongo
yaratumye inkoresha umwimenyereza atari muke wo kumenyera ibintu kuko no mu nzego z'igihugu ngira ngo nawo ntaciye. Nabaye umusirikare mu ntwazangabo zirongoye abandi, ndaba n'umupolisi kuko nabaye umushikiranganji ajejwe umutekano. Ndaja mu vy'intwaro kuko na mushikiranganji ajejwe ivy'intwaro n'ivy'iterambere mu gihugu no mu bisata vy'igihugu. Nabiciyemwo uretse ko natwaye vya bindi bisata bikorera mu mushikiranganji na bimwe bikorera hanze y'umushikiranganji, amasosiyete paritatike nayo nyene nayaciyemwo. Ndamenye ingene atwagwa, naragiye ndakora no mu biro vya nyenicubahiro umukuru w'igihugu, ndakora ibijanye n'igisirikare, ndakora ibijanye na politiki. Nimurabe none Imana yavuze iti niwo mwimenyerezo w'ingene imigambwe itwagwa ntugende utawukoze.
Evariste Ndayishimiye akaba yamenyesheje ko izeye kuzotorwa kandi ibikorwa bimunaririye bitagoye kuko hamaze gukorwa vyinshi.
Tugiye kubandanya ikivi kuko ntituje kumena umushiki, hari vyinshi vyakozwe tuzokwirata mu gihugu tuzoba turiko turasaba Abarundi ngo badutore, ariko hariho n'ibindi bishasha tuzoshikiriza tokorwa nibatwizera nkuko bizeye ifura yacu. Nta nkeka bazotwizera kuko akeza karigura, kandi kira noneho ibikorwa by'umusabyi si ibyo twigishwa. Umugambwe se FDD uzokwama ari umubyeyi wacu, tuzokwaba tuzirikana ntaryo ko inyundo naho ikura idasumba yayujuje.
Muri iryo koraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamenyesheje ko Imana nayo nyene yemeje ibyo bahejeje gukora mu bimenyetso vyayo, acabonera kumenyesha ko azoshigikira yivuye inyuma uhejeje gutogwa.
N'akanyamuneza kubw'uno munsi w'Imana kubw'uko twatanguye ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe CNDD-FDD turabisozereye. Imana abanye natwe kuva dutangwa kino gikorwa tuje wisozera ikiraduhezagira kandi muduhezagira mwese mwabibonye natangwe hezagira umukandida wacu kugira ngo imana yerekane kuri kumwe nawe kuri kumwe nawe kandi ari ikindi kimenyezo kimwe mutakurikiranye hacavuga inkuba imwe gusa kugira ngo yerekane ko imana nayo nyine byemeje mu ijuru.
Evariste Ndayishimiye akaba ariwe mu mugambwe CNDD-FDD bashize imbere akaba yasumbije Joseph Butore icegera cy'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama umunyamabanga mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu na Pascal Nyabenda asanzwe arongoye inama nshinga amateka y'u Burundi. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda naho ku nshuro ya mbere ubushikiranganji bujejwe udandaji n'inganda bwashinze igiciro c'amafaranga 2,700 ku kiro umurimyi w'ibigori azohora ahabwa. N'ingingo yashimishije cyane abarimyi inyuma yaho benshi bari babanje kwanka kurima ibigori. Ni inkuru ya Assumpta Kaboyi umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika ari I Kigali mu Rwanda.
Hashize imyaka igera kuri 13 leta y'u Rwanda ikangurira abahinzi guhuza ubutaka bagahinga igihingwa cy'ibigori ku buso bunini. Mu ntangiriro byabanje kugorana kuko abahinzi bavugaga ko babujijwe uburenganzira bwabo bwo guhinga ibihingwa bifuzaga kandi bari bamenyereye. Abahinzi bahise bitabiriye gahunda bagashishikarira guhinga iki gihingwa bakitayeho, baremeza ko ubu nta kindi gihingwa barutisha ikigori. Kandi Evariste Tugirinshuti wo mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba yemeza ko ubu abahinzi bahinduye imyumvire nyuma yo kubona agaciro k'ikigori.
Ibiri kare dutangira sipe yo guhinga guhuza ubutadunga igihingwa kimwe cy'ibigori, ntabwo twabyumva nk'abahinzi kuko twa ko tuvuye kwiga kuko twamenye ibishyimbo, amasaka, ibijumba n'ibindi bitandukanye. Ariko uyu munsi none ikihingwa cy'ibigori ni igihingwa navuga ko abahinzi dukunze cyane kuko icya mbere tubyo kurya bihagije, tubona amafaranga katwashe no kwizigamira mu gihe kiri imbere. Ahantu bago bakorwa imyumbati, amateke n'ibindi bitandukanye. Ariko ubonako ko kwera inyungu iri mu kigori ubonaho barahinze. Aho duhinga ibigori inzara iracitse mu giturage. Kuko urwango ni umureje ibigori byafata ibigori agashesha kawunga, akafite gafuka ka kawunga kari mu nziwe. Akagenda arya harya ntabwo abana bavana kitwe n'inzara ko mu kimbo kimugiye bya kera tujiga bya gakondo wasaga umuhinzi ashobora kubwirirwa akagemwe ku munsi. Ariko ntabwo gishoboka. Kuko urumva nibo twavutse kuri toni heshara kuri gitari. Numva ngo shukuri 2,200, numva ngo 1,100,000, numva n'amafaranga menshi umwe tugiye tunga mu buzima.
Ibi byishimo byatugira inshuti akura ku musaruro yabonye mu bigori abihuriweho na madamu Mukamana Laurence wo mu murenge wa Gatoni nawo ni mu ntara y'Iburasirazuba.
Bigitangira batubwira guhinga ibigori kuko twebwe mu muco w'iwacu iyo ngiyo twe tuzi ko ibigori ari iby'inkoko. Nta wari uzi ko ibigori umuntu yashyira hariya ngo ibigori abirye, nta n'uko ibaza ute se umuntu yahinga ibigori atazanywamo agasururu ibyo bigori wabihinga ngo bizagire bite. Twagiye duhera ku tuntu duto ugahinga gato ko kuvuga ngo nikize ubuyobozi butaza kumerera nabi yuko nahinze ibigori. Ariko noneho biza kuza kubona amasoko bakajya tubona abantu baraza babishaka. Nibwo twahise tubona ko guhinga ushobora guhinga ukaba umuhinzi w'umwuga uhingira isoko. Noneho ikindi cyadukundishe ibyo bigori nuko byaje kugira amafaranga. Kwa kane kwabaga ari itumba ribi ubura ikintu waha umwana ujya mu mubyuko w'amasaka gushakishamo akantu umuhare kadata ari kubu. Ukwa kane tuba ari ku isize ni isize ni rwose tuba tugurisha ibigori amafaranga umuhinzi wese afite amafaranga.
Leta ivuga ko ubu yamaze gushyiraho ibikorwa remezo bifasha abaturage kushyirwaho igiciro fatizo umuhinzi agomba kujya munsi mu gihe yejeje ibigori. Ministeri y'ubucuruzi n'inganda ifatanije n'abahinzi ndetse n'izindi ministeri zikora ku buhinzi bamaze kwemeza ko ikiro cy'ibigori byumye kizajya kigura amafaranga 123 naho ikiro cyumye ariko kikiri ku mahundo n'icyo cyajya kigura amafaranga 200 Bwana Karangwa Kasiye uyobora ishami rishinzwe ubucuruzi bw'imbere mu gihugu muri Ministeri y'ubucuruzi n'inganda asobanura ko nta musaruro na mucyo abaturage uzongera gupfa ubusa
umusaruro amutsibonetse uhagije ntabwo wapfa ubusa kuko hamaze gushorwa imari myinshi habari mu bwanikiro no mu buhunikiro
ko ubwo ko abaturage binjiye mu buhinzi bw'ibigori ari benshi kandi ukabusangana no ku masoko kawunga navuga ihenze ugeranije nuko yayimeze mbere benshi harabatekereza ko ariko izibuganda zitakiza
impamvu yabayeho nuko umusaruro utabonetse uko byari bikwiye ntabwo ari hano no mu karere uvuga ngo ikibazo cyabayeho ni ikibazo kirusanye mu karere ntabwo ari mu Rwanda gusa ntabwo ari ibazo
ngiye natangiye mpinga nkari nka 20 ariko muzigize kuri hegitare 3 mbasha guhinga ikindi cyakabiri nuko uyu munsi none mbasha kubona amafaranga antunga umuryango wanjye hafite inzu nziza mbamo bafite abana babiri bige sugondere nkabasha kubahirira ku ishuri nkabasha kugura imyenda y'abana n'umudamu nkuye mu bigori ndetse kandi nkagura kandi karimo buri mwaka ngiye nongera ubwa butaka bwanjye mpinga
ubwo rero igihe ikintu cyaje kunkundisha ibigori byanteje imbere mu rwego rwo hejuru ubu ngubu mfite umwana uri kwiga muri kaminuza 3 bari kwiga secondaire mfitemo 3 ubu nabashije kubonamo inzu nziza ubu nta kibazo cyo kurya nawe urabona ko nta mirire mibi ndangwaho
nubwo leta yashyize imbaraga nyinshi mu kuganga saruro w'iki gihingwa ku isoko racyari muke muri iyi minsi ibigori ku masoko byarahenze ku buryo ikiro cya kawunga cyavuye ku mafaranga 600 y'u Rwanda yagurwaga mu gihe cyashize kigaho kigeze ku mafaranga hagati ya 800 abayobozi bakemeza ko byatewe n'ibura ry'umusaruro w'iki gihingwa muri aka karere u Rwanda ruherereyemo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255 411 269 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara 255 293 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 355 1 5 5 8 Ijwi rya Amerika ryongeye ku Amerika ni radio yanyu
tubibutse inshuti mwese ko mukaba nabandanye kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamanyanira I Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda ubu naho nkuko mubimenyereye ni umwanya w'amakuru yerekeye inkino na sport aye mu mpera zindwi mu Burundi no mu Rwanda reka tuyatangure mu Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
mu mpira maguru kwa gatanu y'icyumweru gishize habaye tombora yuko amakipe azahura mu kicyo kibanze cyo guhatanira igikombe cy'amahoro amakipe agomba guhatana ni 28 arimo 18 mu kicyo cya mbere n'amakipe 10 asanzwe mu kicyo cya kabiri imikino y'ikubitiro iteganyijwe mu cyumweru gitaha ku itariki ya 4 ndetse n'iya 5 mu kwezi kwa kabiri Mukura Victory Sport izahura na Bugesera FC Impesa FC ikina na Etincelles FC ikipe ya Musanze FC yatomboye Police FC AS Muhanga ikazakina na Interforce Asporo FC izabiri kumwe na Vision FC, Rwamagana FC ikazahura na Gicumbi FC, Rutsiro FC izisobanura na Pepinieri, APR FC ikazaba iri kumwe na Etoile de l'Est, Lyon Sport yatomboye Intare FC, Gorilla FC ikaba igomba gukina na Marine FC, Espoir FC izahura na Sunrise, mu gihe Kivu Sport izacakirana na AS Kigali. Muri iyi mikino, amakipe 12 azatsinda azahita abona itike yo gukomeza, hiyongereyeho andi makipe 4 azaba yatsinzwe mu buryo budakabije meilleur perdant, yose hamwe uko ari 16 yinjiye muri kimwe cy'umunani kirangiza tukira umupira w'amaguru ejo ndi kwa gatandatu mu Rwanda hatangiye irushanwa ry'ubutwari imikino yabereye kuri stade Kigali Nyamirambo mu mukino watangiye isa 9 ikipe ya APR FC yatsinze Mukura Victory Sport ibitego 3 kuri 1 mu mukino wakurikiyeho ikipe ya Police FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego 2 kuri 1 imikino izakomeza ejo kwa kabiri aho Kiyovu Sport izahura na Mukura Victory Sport hanyuma Police FC igakina na APR FC irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'ubutwari rizarangira kwa gatandatu tariki ya mbere Gashyantare icyo gihe Mukura Victory Sport izahura na Police FC hakurikireho umukino uzahuza Kiyovu Sports na APR FC. Ikipe izegukana igikombe nizabirusha izindi amanota mu mikino itatu. Iri rushanwa ntabwo ryabonetsemo ikipe ya Lyon Sports kuko yakuyemo akayo karenge ku munota wa nyuma ihita isimburwa na Kiyovu Sports. Imvano yo kwivanamo ngo nuko hari amategeko agenga iri rushanwa yarabangamiye ikipe yambara imyenda y'ubururu n'umweru isaba ishyirahamwe Ferwafa ko yagira ibyo ihindura. Ferwafa ntiyabikozwa, Lyon Sports nayo ihita itangaza ko nta mpamvu yo guseruka mu irushanwa, ivuga ko rifite amategeko ayipyinagaza. Ntabwo ari mu mupira w'amaguru honyine ikipe runaka yanze gukina muri aya marushanwa y'ubutwari, kuko no muri basketball ikipe ya Patriot yavuye mu kibuga idakinnye mu mukino wagombaga kwihuza n'ikipe y'ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro IPRC ya Kigali kwa gatanu w'icyumweru gishize. Intandaro ya byose ni umukinnyi Gibert Nijimbere, umusore w'umurundi ikipe ya Patriot yashakaga gukinisha, hanyuma ubuyobozi bw'ishyirahamwe Ferwaba bukavuga ko bidashoboka ngo kuko uyu mukinnyi agifite amasezerano mu ikipe ya IPRC Kigali. Patriot Basketball Club yahise yivumbura iravuga iti niba Nijimbere atemerewe gukina ntirirema. Ikipe yahise iterwa mpaga. Dukomereze no muri volleyball muri rushanwa ry'ubutwari. Ejo ndi kwa gatandatu ndetse neje ku cyumweru habaye imikino yo mu matsinda. Mu bagabo, itsinda rya mbere ryari ririmo ikipe y'ishuri rya UTB Reg Volleyball Club na Kirehe Volleyball Club. Irya kabiri ryari rigizwe na Gisagara Volleyball Club, IPRC Ngoma na APR Volleyball Club. Muri iyi mikino wahuje UTB Volleyball Club na Reg Volleyball Club wari wahuruje imbaga kuri stade ntoya y'i Remera, urangira UTB Volleyball Club itsinze Reg Volleyball Club amaseti 3-1. Kwa gatandatu cy'umweru hateganyijwe imikino kimwe cya kabiri kirangiza ndetse n'umukino wa nyuma. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Reka tuje no ku makuru avugwa muri siporo mu Burundi. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru irabandanya mu Musongati ati yo mu ntara ya Gitega niyo iri mu kibanza cya mbere nyuma inkino 19 mu bigime badashikana imyaka 17. Burundi bwaraye busezewe na Tanzania mu nkino zo kurondera imirwi izoja mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru. Inkuru dushikizwa na Desire Hatungimana.
Umupira w'amaguru mu gisata cy'abigeme mu Burundi biraboneka ko kugeza ubu atawurigeza. Inyuma yaho abigeme badashikana imyaka 20 batsindiwe muhira na Ethiopia ku bisindo 5-0. Kuri uno wa gatandatu abadashikana imyaka 17 batsinzwe na Tanzania ibisindo 2-0, mu gihe mu rukino rwa mbere bari batsinzwe ibisindo 5-1 Dar es Salaam. Umumenyereza w'umugwi nserukira gihugu w'u Burundi abanza kuvuga icyo babuze muri Tanzania aho batsinzwe ibitsindo byinshi, ariko agasaba abari mu gisata cy'abigeme kudacika inkokora.
Cyambere cyo twabuze hariho ikibuga cyaratugoye, turagize n'ikibazo cya klima n'abana ni rya mbere bagisohoka. Ibyo byose ibintu batari bamenyereye, twari dufisemo n'abagwaye. Rero n'umunsi twagerageje ndetse ni umunsi ni wari uwacu rwa mbere. Match ya mbere yatugoye niyo yadukoroze. Ibyo byose niyo byatumye bashobora gutsinda ibitsindo bingana gutyo. Hari ibintu bimwe tutegereza gutahura, nshobora kwigereranya umwanya umwe n'ibyo bihugu n'aho dukina, kuko imyiteguro si imwe. Bobo twebwe hageze ko dutera imbere ko tubandanya, abandi twe twarahagaritse abandi baraza. Abo nabo n'abana baracyari mu ntango, baracyari ko baramenyera ni development kuri nivo wageze ko n'umunsi simbi.
Umenyereza wa Tanzania wewe amenyesha ko naho bari batsinzi wabo baje bumvikanye ko ni Burundi bategerezwa gutsinda, agashimira Imana ko babishitseko.
Kwanza tunashukuru Mungu kwa mchezo mzuri, mechi imeshe salama, lakini la pili
ubwa mbere tubanze gushimira Imana kuko urukino rwaheza amahoro. Ubwa kabiri nshimire bimwe bikomeye abakinnyi banje bakinnye bakurikije amabwirizwa nabahaye. Byagenze neza nta gitsindo twatsinzwe, ariko natwe gutsinda igitsindo cyabaye igikorwa kitoroshe. Abakinnyi b'Abarundi baje bashaka igori, ariko basanga duhagaze neza, twari twarahiye ko dushobora kwinjizwa igitsindo na kimwe. Mu mupira w'amaguru kandi iganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku munsi ugira wa 19. Atletico Olympique yangarije na Olympique Star ibitsindo 3-3. Vitaro itsinda Bujumbura City ibitsindo 2-0. Ngozi City ku kibuga cyayo yatsinzwe na Musongati igitega ibitsindo 2-0. Lidia Ludic Sport for Africa inganya na Rukinzo igitsindo kimwe ku kindi. Bumamuru nayo itsinda Lilier ibitsindo 3-0. Kuri uno wa mbere Interstar ikaza gutana mu mitwe na Kayanza United. Twamenyesha ko kugeza kuri ndwi ya 19 umugwi wa Musongati wo mu ntara ya Gitega uri mu kibanza cya mbere. Tukivuga amakuru ajyanye n'umupira w'amaguru, kuri uno w'Imana niho habatombora ingene imigwi izogwanira igikombe cy'ubumwe bw'Abarundi izohura. Aigle Noire ikazokina na Flambeau du Centre. Mesaje Ngozi nayo izotane mu mitwe na Musongati. Izo nkino zikazobitariki zibiri z'ukwezi kwa kabiri, nayo urukino rwa nyuma hagati y'abazoba batsinze rukazoba iteriki zitanu z'ukwezi kwa kabiri aha Barundi bazoba bariko barahimbaza umunsi mukuru w'ubumwe bw'Abarundi. Muri volleyball naho ihiganwa ry'Uburundi rigeze ku munsi ugira kabiri aho Amicale des Sportifs de Bujumbura yatsinze Bujumbura Weso Wandan amaseta 3 ku busa. Gakosmos nayo itsinda Muzinga amaseta 3 kuri 2. Rukinzo nayo ikaba yirahiye Bujumbura Volleyball Club ku maseta 3 kuri 1. Mu bigeme naho Muzinga yatsinze Rezas amaseta 3 ku busa. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Juti mwese mkundi la juhi juhi jamerika vigali notu kwa teguli ya mwaka kanya vigali kenga tuoleho kanda kanya kukushimila engineer ya adhufashe mungi ya bugi vizuma hamwe na fasile ya adhufashe kwegiranya vigali nilo tuwa wateguli kuri mikro mwalikumu na Federike mkundikije makuru na yomu ashkereji wena Aloiza Bigirimana mga koze kudu tega matukui tulabifurije ama horo numusi meiza
Radio juhi jamerika ya bayi usubizo chachu Radio
Dusangira ijambo. Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington.